Iyi numva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri muri kumwe na Oriane Sangishaka ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'I Kigali mu Rwanda gushika saa kumi n'imwe. Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tugiye kuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, amagara yabo, ubuzima bwabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijyanye nabo. Ikaze mwese rero.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Mu mwaka uheze mu ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America harabaye amahiganwa yo gutora umwigeme n'umusore mwiza w'umurundikazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ayo mahiganwa harabaye gutora umwe muri bo. Umwigeme yatowe akaba yari Yvette Nishimwe, akaba yatowe nka Miss Burundi America mwaka w'2021. Miss Yvette akaba yaratowe hakurikijwe ibintu bitandukanye byamushize hejuru y'abandi bigeme nabo nyine bariko barahiganwa icyo kibanza cya Miss Burundi America mu mwaka w'2021. Muri byo hakaba hari kubera yari afise igikorwa ariko aragerageza gukora mu kibano cy'Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nacyo si kindi ni ukugerageza gufasha mu bibazo by'abantu bagwaye indwara zitandukanye z'umushahe, indwara zo mu mutwe, indwara zo guhahamuka, izo agiye kudusigurira nyinshi yabonye ziri mu kibano mu Barundi cyane cyane baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni navyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Twatumiye kandi umuyobozi w'ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America akaba ari we Isabelle Ndikumwe n'Imana. Reka twakire abatumire bacu uyu munsi. Mademoiselle Ndikumwe n'Imana Isabelle, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Urakoze cyane, turabashimiye kuba mwadutumiye ku kiganiro cy'uno munsi.
Murakoze cyane namwe gufata akanya ko kubana natwe mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma turi kumwe kandi nk'uko twabivuze Mrs. Burundi America Yvette Nishimwe yatowe na Miss Burundi America. Kaze neza nawe.
Ego, murakoze.
Reka tubanze tugukeze Yvette, kuko twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko wahiganywe n'abigeme batari bake kandi beza bashoboye nabo nyene, ariko ni wowe watahanye agashimwe. Turagukeje.
Murakoze cyane.
Ego, mpindukiye ngaruke kuri Ndikumwe n'Imana Isabelle. Isabelle, uracara umwigeme akiri muto, ariko ivyo mbona uri kurarangura, ivyo n'abandi babona muri ko murarangura nk'abigeme b'abarundikazi muri Amerika ni vyiza, aho mwegeranya abarundi bo mu mihingamo itandukanye y'igihugu ca Amerika kugira ngo mwerekane ubwiza, mwerekane umuco w'Uburundi, muriko murabikora mu buryo bushimishije. Uwotangura ukatubwira Isabelle Ndikumwe n'Imana ni inde muri make ku batakuzi, ubanze utwibwire.
Makode ku kazina nk'uko bivuze banyitwa Isabelle Ndikumwe n'Imana. Nkaba ariho nkiheza amashuri, ubu ndiko ndakora akaba yije perezida w'iryo shyirahamwe rya Mr. na Miss Burundi America. Nigiye kuri Western Illinois University. Nkaba nigiye communication, icyo akaba ari igisata cyo guhanahana amakuru. Ikindi nari nigiye ni human resources, icyo nacyo akaba ari igisata cyo kijejwe abakozi, abakozi ingene bakora n'ababakoresha. Yego, murakoze.
Hama nawe Yvette, kubatakuzi kumbure bakunda kukubona kuri Instagram, kuri Facebook n'ahandi, Yvette ni inde neza na neza kubatara kumenya cyane? Turazi kuri umurundi kazi, ufite imyaka ingahe, uba mu yihe ntara, nabo nyine bakumenya batakuzi?
Ego, murakoze. Ubwa mbere mbanza ndagushimiye ku kibazo cyiza, kandi ndashimiye nawe kubatumviriza. Ku kazina nitwa Yvette Nishimwe, nkaba mfite imyaka 22, nkaba niga ku kigo cya Western Illinois University, aho ndiko ndigira ubwarimu. Murakoze.
Murakoze cyane. Kuvuga mwese muri leta ya Illinois, murakoze cyane. Hama reka rero ngaruke kuri Isabella tubwire nk'umuyobozi w'ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America. Isabella, ryavutse gute? Ryavutse ryari rishyirahamwe? Rikora gute?
Murakoze. Ishyirahamwe rya Mr. na Miss Burundi America ryavutse mu mwaka w'2019. Twari twiteze gukora competition ya mbere mu 2021, ariko kubera COVID, ahubwo mu 2020, ariko kubera COVID n'amategeko yashingwa bivanye n'iyo ndwara ntabwo byashobotse. Ariko ntabwo twicuza, kubera byaduhaye umwanya wisumbuyeho gato, tubasha gutegura urubanza rumeze neza kandi ruteguye bihagije. Urwo rubanza rwaciye ruba muri uyu mwaka 2021. Gukora iyo competition, turondera imbere ya byose, turondera abazohiganwa, ababishimye bakuzuza ibyangombwa, ibipapuro bikenewe byose, bahejeje icyo gice turabashyira muri groupe, tugatangura kubigisha, kubapepera uko bishobotse kose kugeza igihe iyo competition ishikiye. Tukarondera abantu bari professional mu bintu bitandukanye, mu bintu tubona bikenewe, tubona abo bantu bagiye guhiganwa boshobora gukenera, tukabazana bakabigisha. Umuntu akeneye imfashanyo mu bintu runaka, mu bintu bitandukanye tutashoboye kwigisha, tutashoboye kugerako, aratubwira tukamufasha. Tutabishoboye naho turamurondera umuntu akamufasha, umuntu abiza akamufasha. Ku bantu bamaze kwinjira mu bintu by'ubumesi, barazi yuko atari kenshi wumva umuhungu nawe abirimo, ariko aho niho dutandukaniye n'izindi kampisiyo zahandi hantu hose. Atari cyo cyonyine, ibisigaye byose ni nk'uko mubizi, abinjira ni ngombwa bafise umugambi w'ibintu bashaka gukora, gukorera abanyagihugu, ndetse gukora nako gace baba barimo konyine, ariko ukaba ari umugambi utomoye, umugambi ukenewe. Yego, murakoze.
Murakoze cyane. Wavuze uti koko ibikorwa by'abamisi usanga atabahungu barimo, none ni iki cyabatumye mwumva mushaka gushyiramo abamister koko? Ego, bibagake ubu mister byagenze gute?
Ego, kugira dushyiremo abamister ni kubera iki gikorwa twakoze gishaka gufasha urwaruka rw'Abarundi bose, kandi mu bintu by'imigambi, ibintu by'imipango abantu bafitiye abanyagihugu, abantu n'abahungu barimo. Abahungu barafite nabo imigambi myiza kandi tomoye, kandi nabo bashaka ijwi, bashaka umuntu abaha ijwi nabo bumvikane. Twashatse dufashanye, haba abakobwa haba abahungu, dufashanye dukuze urwaruka rw'Abarundi.
Urakoze cyane Isabel. Hama Yvette, wewe wamenye gute ko iri higanwa rigiye kuba? Wabyakiriye gute? Ni igiki cyagutumye uvuga uti ehe, reka nanje nje mu mahiganwa?
Ego, murakoze. muri make Isabella n'umuntu nziza bera turasengana tuba muri state imwe kandi murumva ko twiga no ku kigo kimwe ubwa mbere yazara bivuga nkaza nkamuraba we Isabella ibyo kwari ndishaka kugira hano muri America byumva ko nkaza byumva ko haciye akanya arambwira ngati ngo nje mbona byo babyiza na ukagerageza kuko uri umuntu ufite ubwenge icyo ushaka gukora ambwiye ko ntanga kwiyumvira ujya nanjye ndabishoboye kweri ntanga kuganiriza abandi bagenzi banjye ndababwira ngo ibi bigomba bibe mwumva gute nabo bakaza bambwira ngo byaba byiza nawe ukagerageza so byaje ko ntanga kugerageza ayo ama applications aje ndabyandika ndasendinga application ku nyine
ego none nko kuri wewe cyane nabandi bagenzi banyu babigeme bariko barashaka kuja mu bikorwa nk'ibi by'abamisi ngaha muri America abavyeyi bavyakira gute bavyumva gute nk'abavyeyi babo bavyakiye gute
ubwa mbere mama yarandavye ambwira ngo kweri ibyo bimise rega kuba mu misi n'akazi nyine gahambaye uba ukeneye kubuzi icyo nshaka gukora ambwira ngo wayizeti ko uko nakuze umwana wanjye we kweri ndamubwira ati mare kanje ndabishobora ubwo aciye igihe aratangura kubyemera avuga ngo nimba nk'umukene agahutu akaza arambaza utuntu ko nyine yaba arabishimye cyane
ego ni byiza cyane byiza cyane hama ngaruke kuri Isabella abigeme cyane cyane ko uno munsi turashimika cyane cyane ku bigeme mwarondera bigeme babate bate bameze gute biyumvira gute ni giki mwashatse kwerekana cyane cyane muri uwo muco kirundi kuko mwarayise ko ari Mr and Mrs Burundi naho bari muri America ikintu ca batuma muvuga muti ni kituko turarondera kumwigime mu rundi kazi muri America caba ari nk'iki
ego murakoze ikintu twarimo turarondera ni umuntu abigeme usanga basise imigambi irashe imigambi ishobora guteza imbere abana b'abarundi ndetse naho baba bakuza ariko ugasanga ni imigambi ishoboye kudufasha twese ndi kwako turarondera kandi abigeme basize bifitiye urukundo kubera hariho abantu bashobora kwinjira muri ibyo bintu kubera nambara amahera nambara ari kugira abantu bababone kubera ibi bintu byinjiyemo birabonekesha umuntu so twako turarondera umuntu afitiye urukundo ikintu cyo gufashanya afitiye urukundo uburundi
hama ku bijyanye n'umugambi w'ishyirahamwe ryanyu imigambi yanyu mwifuza kuzoshika ko niyihe cyo twakwita vision cyangwa misiyo y'irishyira hamwe rya Mr and Mrs Burundi America byo bari ibi
imigambi y'irishyira hamwe twashatse kwitora kugira dukore igikorwa cyo guteza imbere nk'uko nabivuze abarundi turazi neza yuko abarundi baraciye ubwenge cyane ariko twese tumaze gusohoka uburundi twaratatanye n'imigambi umuntu yoba afite ugasanga arabura ahayitangurira abura ahayishyira cyangwa kubera ahari akabura ingene abitangira kubera iki avuga ngo aha ntabwo ari iwacu sinzi ko byashoboka turi ngaha kugira tubamenyeshe tubemeze cyane cyane urwaruka yuko bashoboye kandi bafise abantu benshi babafashe mu mugongo muri iyi si turimo cyane cyane ibihugu byo hanze turimo biroroshe cyane rwose guta inzira ugasanga ubwo rwaruka twinjiye mu bintu bitari byo ishyirahamwe rero iriho kugira ngo ibahe ikintu cy'ingenzi bashoboye kuba bariko bariyumvira cyangwa bariko barakora ugasanga aho kujya mu bintu bishobora kukugirira ingaruka mbi uri mu bintu byiza mu bintu byubaka ikindi nacyo tuhabereye ni ukugira ngo twigishanye kandi tugumane akaranga n'umuco wacu dufashanye ugwaruka kugira twigishanye ibyerekeye uburundi
murakoze cyane ni byiza kumva mugerageza kugumya imico kirundi kuko numva ko mukiri bato kumbure muriko mukurira muri America kandi turazi ko benshi mu bo mungana usanga n'ururimi rw'ikirundi rugorana ugasanga bariko baratima ico yabo rero ni vyiza iyo hariho nkabamwebwe bigeme muri ko mukuri no muri Amerika ariko ni kirundi mukumva tukumva murakivuga cyane reka nje mpindukira no kuri Yvette wavuze ikintu cerekeye gusamara mu byo abajeune abakiri bato muri Amerika bacamwo bikabatuma ari nayo mpamvu mwafashe iya mbere kugira ngo mugerageze mugira amashyirahamwe nkaya Yvette bimwe mu byo ubona bisamaza abigeme b'abarundi kazi muri Amerika byo bari nk'ibihe ubona bagwa mu bibazo nk'ibi
ibibazo byo no vuga ni urumogi cyangwa sanga banywa inzoga nyinshi kuko hano imico muri Amerika batwigisha kuba freak so ubu sinzi nimba kuba freak ingene bavuga mu kirundi
ni nko kwisanzura cyangwa kugira ibyo ushaka kugusa n'uwisanzura birenge
yani nta discipline usanga baba bafise yani bagira ibyo bashaka ingero barabyicaye ugasanga bataye imico kirundi ahubwo bafashe imico kinyamerika aho baza bagira ibyo bashaka banywa urumogi banywa inzoga ibintu nk'ibyo icyo nicyo kibazo ngiye mbona
murakoze cyane tukiri kuri wewe nyene Yvette wewe watowe kuba Miss Burundi America ku bintu byinshi bakurabiye ko ariko cyane cyane kubera urubuga wakoreye ko gugufasha mu kibano kubijyanye no kuvura acanke kwitaho ibibazo nkora mutima ibibazo by'abantu bagwara imishahe ibyo tuvuga le santé mentale mu gifaransa canke mental illness mu cyongereza n'amajambo usanga agoye gushira mu rurimi rw'ikirundi kuko asigura byinshi ariko muri make ni ibibazo by'umushahe bibazo nkora mutima bituma umuntu arengegwa mu mutima wiwe no mu vyumviro vyiwe ugasanga aragwaye ingwara zitandukanye haba ari akabonge haba ari guhahamuka n'ibindi byinshi watanguye kwiyumvira kwitaho ibi bibazo bishobora kugirira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu mu mutwe bigenze gute
ego murakoze byatanguye mfite imyaka 14 mfite mukuru wanje yaguye mu kibazo agwara indwara bitwa schizophrenia so bivuye ku iyo ndwara yagwaye ingene community y'abarundi ingene bamufashe je byarambabaje cyantangura kuza ndiyumvira nimba ari uko bamubona kubera afite indwara hariho n'abandi bafite izi ndwara cyane baguye no mu ndwara zirenganye zo mukuru wanjye aciyemo so kubera ubwo naciye mvuga ati nje nshaka kwiga menye impamvu abantu bagwaye menye igituma abantu bagwara indwara zimeze uku kandi menye n'igituma abarundi bene wacu batabyumva canke baca bafata umuntu tofauti ugasanga bamufashe ukundi kuntu atari
murakoze cyane urakoze cyane urumva cyari ikibazo nkora mutima kuri wewe no kubatayizi nk'iyo ndwara kandi ishobora kuba ari no muri community y'abarundi hano muri Amerika iburaya muri Aziya n'ahandi schizophrenia ibiteye gute kugira ngo bayibonye nawe nyine umuntu ntibamukumiye ntibamufate nabi ibimeze gute
schizophrenia is ukuntu gutandukanye is a muri different variation hari ukuntu usanga umuntu avuga amajambo atajyanye cyangwa ugasanga ariko arakora ibintu bitari byo nk'ubu cyangwa akaza sinzi niba muzi hallucination akaza arabona ibintu bitariho cyangwa akaza aravugana n'abantu atabona ibintu nk'ibyo nyine
ni ukuvuga ko muri kumwe ugasanga we ari mu bindi byiyumviro ari mu bindi bihe yavuga ibintu bitumvikana ugasanga umuntu amufashe nk'umugwayi wo mu mutwe bikanatuma biyangara kurusha uko byari biri
ego uko nyene
rero tubasanze rero muri community y'abarundi batabitegera batabitahura utere rufati ya mbere kugira ngo abari byo ushira habona kugira ngo abantu bagerageze kumenya byinshi kuri izo ngwara bavyakiriye bate muri rihiganwa bumvise ko ari byo ushaka gukorera ko haba mu bagenzi bawe canke mu banyene irishira hamwe canke mu kibano bavyakiriye bate bavuze ati Yvette ibi nijye gukorera ko bavyakiriye bate
hariho bake ntibabita ahuye kuko nabo ntabyo bazi ibyo ingwara nk'izi ni ibintu tutavuga especially muri community yacu y'abarundi so nari babwira bake bandi kambira ngo ibyo ntibibaho ngo umuntu n'umutazi so nabo ingene babifashe byarambabaje ariko gikuru ni hariho n'abandi bagenzi barampaye support banguma bamfata mu mugongo n'abandi babyakiye nabi ariko muri competition kweri bara supportinze bamfata mu mugongo
murakoze cyane
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mpindukiye kuri Isabelle yari mu bategura uru rubanza. Isabelle nawe tubyire uko mwakiriye kino kintu. Iveta avuga ko kitavugwa muri community y'abarundi kitavugwa mu kibano kenshi mwe mwabyumviriye kwiki mu vyakira mute
nje uko nabibonye kubganje cari kintu gikomeye kandi kintu cyane kimaze kandi sine kumara igihe ikintu kitavugwa ikintu gikwiriye gutangurwa kuvugwa ntago nari umwe mu bajaji mu bacamanza so ntago ndimwe mu bamutoye ariko bara ndiba kuri jewe batoye neza cyane
yego urakoze cyane ego hama nkiri kuri Ivete wasanze none umaze kumenya yuko ari kibazo gikomeye wifuza gukorera ko hamutangura kucigya ko ingene kimeze ingwa ingene imeze wasanze cifashe gute mu bagenzi bawe cyanke mu kibano wasanze kimeze gute ugiye uramenya byinshi kuvyerekeye ico kibazo
Ego ngiye ndagira research nganira n'abandi bantu natangwe kwiga yuko hari n'abandi bantu bafite ingwara nk'izi ariko babenyegetsa ingwara zijyanye n'amagara y'ubushanye ntago ari schizophrenia gusa turafiseho depression tukaba dufiseho anxiety ni ingwara zitandukanye zigenda tuvuga yuko zikina trick mu mutwe w'umuntu so n'abantu benshi bafite izi ngwara ariko batinya kubera ingene twebwe abarundi tubona ingwara zimeze uko murakoze
ego nk'uko bivuze ingwara zo mu mutwe w'umuntu ziba zitandukanye ziba ari nyinshi ariko igikuru nuko zija habona abantu bakagerageza gufata umuntu nk'umuntu akeneye support akeneye gushigikirwa no kuvugwa nkuko abivuze hariho izo bita ingwara ingwara z'umushahe ibibazo ndengera mutima ibibazo byo mu mutwe ingwara z'akabonge ziba zitandukanye ukuntu kwinshi bivuye ku kintu umuntu ba yaciyemo rero ni ingwara zikwiye kwigwa neza abantu bakavugwa ngarutse kuri Isabelle yari yatunganyije iyi mise mu rugo rubanza rwabaye kugira ngo abantu bashobore kumva ibibazo nk'ibi biri muri community ni bande bantu mwari mwatumiye abantu bitabiriye igikorwa nk'iki kugira ngo bumve nk'iki gikorwa cha Ivete bari nk'abantu bameze gute bari nk'abangahe
abantu twatumiye urubanza rutumira abantu bose haba barundi abanyamerika ndetse n'umuntu wari wese ashoboye kuba yashika ego turimo turashaka guteza imbere rwaka rw'abarundi ariko ibikorwa bikorwa n'abazotsinda ibikorwa bazoba bariko baragira ibikorwa bifasha bose urubanza ruheze twabashije kuronka abantu bageze mu 200 to 300 nk'uko kandi benshi muri bo barabarundi so byaradushimishije cyane kubona abantu b'abarundi barabyitabiye kandi aho bavuye ntago hari hasi yari mu mateta atandukanye benshi bavuye kure nta nubwo bari abo hasi so byadushimishije cyane rwose kuza kuraba nk'ibi bintu izeta ariko aravuga
yego ni ukuvuga abantu benshi barashoboye kubwirwa no kwibutswa yuko mu kibano muri community y'abarundi hari ibibazo bimwe bimwe bikuye gutorerwa umuti Ivete izi ngwara rero tugarutse kuri izi ngwara zo mu mutwe zo mu mutima ubona biva kuki kenshi muri community y'abarundi usanga bitegwa niki nyinshi muri zo
kenshi ko njye nkunda kubibona bi imvo nsinzi n'ukuntu bivuga nibaza yuko ari uko twakuze twebwe abarundi mu mico yacu mu mico kirundi nta muntu abashaka kuvuga ikibazo cy'afise so kubera uko abantu benshi usanga bagira ibibazo bakabyigundira aho kubivuga bakavuga wayaye kanaka ndamubwiye yo havanseka canke ngiye kwa muganga abantu nabo baca batanga kumvuga nabi so kubera uko kuntu twiyumvira ugasanga biteye ugenda bitera n'izindi ngorane ingorane zongerekana
kuvuga yuko hariho ibintu mu mico yacu mu muco kirundi biba bitari byiza bya kirazira bituma abantu batamenya byinshi canke bagira ibibazo bakabyigumanamo ugasanga bibaye ikibazo iki kibazo none ubona cyo kutavuga ibibazo umuntu abari karacamwo ni mu bakuze no mu gwaruka canke ni muri bose
cyane cyane twebwe gwaruka ababyeyi bacu niko nabo baturera baturera uko bazi baturera uko barezwe so nabo barezwe kuza batavuga ibibazo byabo iyo mico nayo bayidutera twebwe abana babo natwe dukura rero iyo mico yo kutavuga ibibazo byacu tuyifise so kubera uko I feel like dukeneye ku unlearn iyo mico nibi
urakoze cyane ego none uruhara rw'abavyeyi iyo mutanguye gushira ahabona ibi bibazo abavyeyi bavuga gute bavyakira gute hari igihinduka
hari ababyeyi babitahura n'abandi bavuga ngo oya ye ibyo cyane cyane abandi bacu bashaka kubicisha mu bintu by'Imana mu bintu by'amasengero uko nyine
ni nk'ubuhungiro bwo kwitaho ikibazo
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Ngarutse kuri wewe Isabelle ibibazo nk'ibi baba biri mu kibano mwarashinzira ishira hamwe murifuza gufasha byerekeye umuco w'u Burundi kubyerekeye kibano c'abarundi bari muri Amerika ubona nk'iki kibazo muri ko mwitegurira kugifasha Ivete gute kugira ngo kije ahabona inyishu zitorege umuti ibibazo bitorege umuti muri make
uko tepa turamufasha icyambere na mbere twamuhaye ijwi kuandika iryo kamba yambaye n'uwo mutamana bingana n'uko twamubwira ati akira mikoro ngaho rero tubwire icyo wifuza abanyagihugu baraguhaye amatwi twamuhaye ahandi naho ndibaza bivanye n'umugambi ashaka kurangura n'ibintu ariko arakora tumuguma hafi kuburyo atagira icabura akeneye ikintu tugifite turamuroderera tutagifite turondera abagifite bakamufasha mu bisanzwe tumuba hafi tukamubera sinzi no bwa resource but tumushira hantu ashobora kugira ijwi abantu bakamwumva kubera icyo ni kibazo kweri kinini cyane gikenewe kuvugwa kandi kumvisha cyangwa kumva na bose
murakoze cyane hama Yvette wewe wumvise nk'uwo mutamana bakwambitse nk'uko Isabella bivuze ubona ihabaye ikintu ushobora gukoresha ugakorera ko ukumvikanisha ikibazo uko cyifashe bikagufasha gutera imbere muri iminsi umaranye uwo mutamana ubona bimeze gute
ego murakoze ubwa mbere kumamanze ishimire Isabella kuko kweri yaramba I organization yambaye hafi baramfata mu mugongo mu byo nkeneye byose nkuko bivuze iyi kamba yambaye icu ubu mfise ijwi ryo kuvuga icyo nshaka gukora muri community yacu so kuri jewe ni byiza cyane iyi organization yampaye intango y'ibyo nshaka gukora murakoze
Yvette turabona ko nko kuri Instagram n'ahandi uraja ku zindi mbuga haba za televiziyo cyangwa za radio ugashikiriza iki kibazo cha santé mentale mental illness ibibazo by'ubugwayi bwo mu mutwe cyangwa byo mu mutima wewe ubona uburyo babyakira ari nabwo buryo bashaka kuzogufasha mu bikorwa byawe baragufasha mu kuronka uburyo no gutera imbere mu bikorwa byawe byo gufasha abandi
murakoze ego cyane kandi ndabashimiye from the bottom of my heart ibe hasi mutima ndabashimira cyane rwose aho ngiye hose bamfata neza bakampa courage yo kubandana
ego inkiyo uvuganye n'amashirahamwe atandukanye ahari amashirahamwe yerekeye kuvura abo bantu mumaze gutangura gukorana
oya nkaye ni amashirahamwe dushatangura gukorana
none ni nkaye ahe wifuza gukorana nayo ubona haba muri Illinois cyangwa muri America muri rusange
hariho ahantu hamwe hitwa Robert Young hano muri Illinois ni ishirahamwe ijejwe gufasha abantu afise ingwara zo mu mutwe nka schizophrenia nka Parkinson's disease abantu bafite depression izo abantu bafite izo ngwara z'umushahe hano muri Illinois
ego kuri kaminuza wiga ko hoho hari ico ubona mwokorana kuri ico gikorwa cyawe
ego aho nigira hariho iyo uri muri kaminuza haba hari ama department ari different hariho ama department abajejwe ubwarimu ibinyene bya mental health illness so ni umva yuko ngubungiye nka reaching out nka babwira ibyo nshaka bomfasha nabo borabe uburyo bomfasha kandi hari abantu maze kuvugana nabo bafite uburyo bwo kumfasha hano ku ishuri murako
ego hama abigeme mu kibano ahuba canke abigeme muri leta zunze ubumwe za Amerika zimwe mu ngorane nkizi inye bushobora kuba bacamwo zoba ari izihe uriteguriye nabo nyene kuzobegera mukabivugana ko mukabafasha muri ibibazo kubera ndakeka ko bashobora kuba bari muri benshi bashobora kugira ibibazo mugabe bikabagora gushira ahabona kubera imico kirundi icyo cyo ucumvira kwiki
ego murakoze ubwa mbere ngo mavuge ko kuri Instagram ndafise ipage yitwa La Lumiere 70 aho ngira ikiganiro n'abantu batandukanye tuvugana n'ibibazo bijyanye n'ibibazo by'umushahe tukaganira tukaza tuvugana turaba ingene twofashanya muri rusange twese tukakemura ibi bibazo mu bagenzi banjye hari abo turavugana tukaganira ugasanga kenshi icyo mbona ni uko especially abantu tungana bari guca muri depression ugasanga bafite anxiety ingwara nk'izo murakoze
nk'uko bivuze abakiri bato barigumanamwo mu mitima yabo ibintu biba bibagoye ugasanga kibaye ikibazo icyo bise anxiety bakagira bakaba nk'abadatekanye muri bo
none Ivete ubona iki kibazo cy'urwaruka ruba rufise ibyo bibazo ruburaho rubishira abo ribwira ikibazo byumvikana yuko abakuze babifise mu ruhara runini nya ico none ukivuze ko ikihoko gutyo
ego murakoze ubwa mbere na mbere natanguye iyi platform kugira iyo hari kibazo kintu cya mbere gikuru ni gutahura icyo kibazo cyacu so jewe nshaka abakuze nk'ababyeyi bacu babanze batahure iyi ndwara iyo ari yo bayumve neza hanyuma sho dutangura kwiga ingene tufashanya tugafashanya n'ababyeyi bacu murakoze
ego none ubona uburyo abo bavyeyi mwo bashikira bwo bari ubuhe nuko bahamagaza mu manama nuko gushiraho inzandiko mu kirundi aho bona kugira ngo baze barazisoma ubuntu uburyo bworoshe bwo gushikira abavyeyi mukabibabwira bwo bari ubuhe
mu cyongereza hariho a saying that goes education is power so kubigisha tukabashira mu mashure tukaza tubigisha tubaganiza tunababwira indwara ingene zimeze murakoze
murakoze cyane ego Isabelle we hari cyo wamwunganira Yvette kuri ico cerekeye abavyeyi uko bakwiye kumbure gusubira ku ntebe y'ishure bishobora kuba bigoranira gato kuko benshi barakuze bari mu buzi bariko bararira abana wo bivuga ko iki ubundi buryo kumbure wo kunganira Yvette bwo fasha abavyeyi n'ubu
buriya ikintu gitangurira muhira gitangurira mu muryango abaki bato bose bari kuri bari ku ma social media turashobora kuba ari bo tuganiriza tukabarumvisa twasima ati mugende muganirize ababyeyi bari ni responsibility yanyu kugira mubicarike baganirize mabwira ati ese aha muri iri rihe dushitemo biratandukanye n'ibyo mwakuriyemo ukababwira mu cyubahiro kugira ntibavuge ati ngo urikura bagaya cyangwa ngo urikura babwira gute kandi ikindi kintu nacyo dukuriye kumenya ni uko ababyeyi bacu aho bakuriye naho dukuriye biratandukanye cyane rwose ntabwo dushobora kubabamba ku musaraba ku bintu batazi ku bintu bacigishijwe kubera ibyo baciye mu biratandukanye kandi ntabwo bivuga yuko baturebye nabi cyangwa batadufitiye urukundo kubera biyumvira n'imiburiburi ngo izi ndwara ni nk'ama diamond cyangwa ugasanga ni ibintu bikwiriye gusengerwa rero gusengerwa ni byiza ariko kubigisha yuko hariho ukundi kuntu dushobora kubigira ukundi kuntu ushobora kureba umwana n'urukundo n'umunezero kugira ntacyo muri ibi bintu naho ubundi ibintu byinshi batwigisha ibintu byinshi bavuga ntago aribo nabo bagishije mu mutwe nabo niko barezwe nuko bimeze ego murakoze
ego none murabona urwaruka abana b'imyaka nk'iyiwanyu bobo babigira neza mu kwegera ababyeyi babo babigira mu buryo bwiza butuma ababyeyi bumva yuko basonewe bubashwe nabo nyine kumbure nibo baba bakeneye ububigisha uburyo bwo kwegera ababyeyi babo bafise imico itandukanye canke mwasanze icyo atari ikibazo cyane
icyo kibazo yona muri bose kuko twese dukeneye kwiga hamwe kuko muri twebwe bato turatinya kwegera ababyeyi bacu kubera tuzi imico yacu aho kubegera tukaca tugenda ahandi so twese dukeneye kwiga ibintu by'urukundo n'ingene twunganiza ababyeyi bacu mu bintu nk'ingene bo byiyumvira murakoze
Isabelle nawe ubibona gute
uko nyine abivuze ego ni byiza cyane twese turakeneye inyigisho ingene ababyeyi bashobora kwegera abana babo bakabavugisha n'ingene natwe abana dushobora kwegera ababyeyi mufasoni tukabavugisha twese tukumvikana ntihagire umuntu avuga ati ngo wuri umwana ntabwo ashobora kumbwira iki ngiki cyangwa ngo wewe ntabwo uzi imico y'urwaruka y'ubu igezweho ntabwo ushobora kumbwira iki ngiki twese twigishanye
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 211 885 mirongo 35. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3, no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 211 885.
Ego hama none mpindukire kuri Yvette, wewe ufise uwo mutamana bakwambitse, ufise ijwi rishika kure, uburyo wiyumvira canke wipfuza kuzokoresha uwo mutamana muri kazoza neza na neza, ushaka kuwukoresha gute winjira muri uyu mwaka wa 2022?
Muri iyi minsi iri imbere ishaka kuzogira icyo bitwa education workshop mental health, nzoba ndi kumwe n'abandi bantu bigiye nk'ibi bintu bya mental health, bakaza bakatuganiza, ego bakatuganiza bakatwereka n'ingene twifata iyo turi kumwe n'abantu bafise izo ngwara. Ego murakoze.
Ego nongeye ku byo Yvette ariko aravuga, igikorwa ariko arategura ni igikorwa cyiza cyane kandi gikenewe. Muri ibyo bikorwa uko dutse ko turamufasha, uko duteze kuzamufasha, nk'uko turiko turabigenza ubu ngubu, kumurabira abantu amaorganizasiyo atandukanye ashobora kumufasha kugira abantu benshi babyumve, nimba ari ibintu bikeneye amafaranga twarondera ibikorwa cyangwa ama event ashobora kugira kudufasha kuronka ayo mahera, ibindi nabyo twamufashamo ibyo bintu ariko arakora bizokenera abantu babijyamo bari professional muri ibyo bintu ariko arigisha. So kurondera abo bantu bashobora kuza kwigisha, haba abantu bigisha aho byaguye, aho twaguye Abarundi, kubera aho twaguye na ziya ntambara bagiye bacamo, niho byaguye byose, niho byatanguye kondera umuntu ashobora kwigisha ibintu nk'ibyo, kondera umuntu ashobora kwigisha abana aho twaguye, aho dukene, aho tugeze, no kurondera umuntu ashobora kugira kwifatanya twese akatwicarika akatubwira ati mbo aha niho twaguye, aha niho tugeze, noneho tubifate tuje hamwe turondere inyishu, turondere ingene twashobora kuvugana, kuganira kugira ngo ibi bintu bitangure, kubera ntabwo ari ibintu bizohera, ntabwo ari ibintu bitanguye ubu, turondere umuti wabyo.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiwo muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tuganira canke tukaganiriza abakenyezi, abigeme, ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwabo. Turi kumwe rero uno munsi twari turi kuse niteka, turi kumwe na Miss Burundi America, akaba ari kumwe n'umuyobozi w'iryo shirahamwe Miss Burundi America. Miss Burundi America rero suwundi ni Yvette Nishimwe, yatowe mu mwaka w'2021. Uyu mwaka nyene umuyobozi w'iryo shirahamwe nawe akaba ari Isabelle Ndikumwe n'Imana. Rero bigeme turi kumwe uno munsi, ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe ku kuganira natwe ku ishyirahamwe ryanyu no kuri iki gikorwa Miss arimwo cyo kugerageza gushyira ahabona ibibazo abantu bagira by'umushahe, ibibazo by'umutwe, indwara zo mu mutwe zishikira benshi ariko usanga ari izitavugwa cyane 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 mu kibano c'abarundi aho bari hose sino muri Amerika honyine. Ariko dusozera Yvette Miss America, Miss Burundi America, akajambo kanyuma dusozera. Urakoze.
Ego murakoze. Kanonga nshimire n'abatwumviriza n'abumvise ikiganiro. Akajambo kanyuma nobabwira ni ego cyanyuma nobabwira ni reka tureke kuza kuri bunga twigumana ingorane. Iyo ufise ikintu kikubabaje cyangwa ikintu wumva kitari neza muri wewe,
duravuga ubwira mukezawe kandi nk'abantu bafite nk'ibibazo byo mu mushahe ntimuze mubabwira ngo n'amadimoni oya ahubwo muze murabiyegereza mubavugisha muganira kugira muronde negera mufasha uwo muntu ego murakoze
mukoze cyane hama namwe Isabelle muyoboye rino shirahamwe mademoiselle Isabelle ndi kumwe n'Imana akajambo kanyuma dusozera murakoze
ego njaka jambo kanyuma shaka kubabwira emwe barundi bacu barundi bene wacu murashoboye turashoboye twese niyo mpamvu turi ngaha niyo mpamvu ishyirahamwe ryashinzwe kugira tubemeze kandi tubereke yuko tubafashe mu mugongo abarundi benshi kweri ngaha tubafashe mu mugongo ufite icyo ushaka gukora gera ubikore bifate ubwire abantu kandi turi ngaha turabafise mu mugongo
murakoze cyane hama Isabelle ntigufise ihiganwa ryo mu mwaka uza muzotangura kuritegura ryari muzotangura gutunganya ibikorwa ryari
imipango yatanguye impango iri mu nzira zema ihiganwa rizoba n'umunsi waratowe rizoba ku itariki 18 y'ukwa gatandatu 2022 umuntu wese ashaka kwitoza dufata abantu bari mu myaka 18 kuduga gushika ku myaka 30 urashobora kugenda kuri page yacu ya Instagram cyangwa Facebook ukatwandikira tukagurungikira aho ujya kwiyandikisha aho uronka byangombwa byose ubikenewe kugira winjire ego murakoze
cyane abo rero bari abigeme bo mu ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi ndabashimiye mwese mwateramanye natwe irindi sango ni mu ndwi zahe aho tubashikiriza ku munsi wa kabiri wa burindwi ikiganiro cirekeye abakenyezi n'abigeme murakoze mwese
I know. chane satana ngota ari kimbaba sizawe uta dosi jorindaje we chane nerugo gasaza umva nakwizera mfite ijoro rikabarirerire umva nabihingiro namba ariko mu mateka yawe mana ntiwigeze uterera
je pouvais, je le ferais. À tous les autres filles, hasta la vista. I'm not a playboy. Ago mare mare, ago mare mare na you. Ago mare mare, ago mare mare na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. The way you, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais, na, 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 jamais, jamais. Girl, I'm living my life, girl, I'm living my life with you. And if I go die, girl, I swear I go die for you. Now, so we be starting, okay, okay, yeah, yeah. I go love you forever, okay, okay, yeah, yeah. Repose ta tête sur ma poitrine, écoute mon cœur qui bat. Je ne sais pas si je peux vivre. Loin de toi, I go mare mare, I go mare mare.
mare mare, ago mare mare na you. I go leave you jamais, 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 jamais. Separe jamais, jamais, na na na. Jamais, jamais, oh, 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 jamais, jamais, oh, oh, jamais, jamais. Divorce jamais, jamais, na na. Jamais, jamais, I go leave you jamais, jamais.
Agasaro Kaa